abakozi bose bishyirahamwe rya leta UNATEL rijejwe gutumanatumana ko amakuru bemeza ko aheze amezi atari make batabona umushahara wabo badatangirwa intererano yo kwivuza muri mituelle de la fonction publique hamwe n'intererano yo kubategekaniriza kazoza ari nacyo gituma bashimye guhagarika akazi nk'uko umwe muri bo abivuga.
Icyatumye tutajya mu mirimo nk'uko byari bitegerejwa ni uko abakozi tumaze amezi ane tutaronka agashahara rero tukaba tuje ngahaye ubuyobozi bukuru kugira tubaze ingorane ziriho nyinshi kuko n'abapanze amazu benshi bari muri sentare upanze umubwiye ko umaze amezi ane ntabyo ashobora kubyumva ahanini byinshi no muri NSS ntibakidukotiriza na mituwele nuko nyene.
Ubuyobozi bw'ishyirahamwe UNATEL bwahavuye buhamagara igipolisi kijejwe kugwanya imigumuko. Ico gipolisi kimaze gushika ku kigo kiri mu gisagara ca Bujumbura. Amakuru twahawe n'abakozi yemeza ko cabatwa mu kazi ku nguvu ndetse kigakoresha n'ibyotsi bikoroza amosozi mu kubashwiragiza gutyo ihagarikwa ry'akazi rimara igice cy'umunsi. Yamara bemereye Ijwi ry'Amerika ko naho bajanywe ku nguvu ku kazi bataranguye imirimo yabo neza. Umuyobozi w'iryo shirame rya leta UNATEL yahavuye abagirisha inama. Kabera Privat yemereye Ijwi ry'Amerika ko abakozi ba UNATEL bamaze igihe badahembwa kubera ikibazo gikomeye cy'uburyo. Abahamagarira kugwiza umwimbu kugira ngo basubire guhembwa neza.
Ishyirahamwe UNATEL maze iminsi ifite ibibazo by'uburyo amahera yinjira adakwiye. Ndemeza yuko hariho amezi atatu atarahembwa, ariko cyo mwamenya ni uko ishyirahamwe UNATEL ni ishyirahamwe rifise cyo nakwita autonomie de gestion. Abakozi turakora tugahembwa mu byo twinjije. Ikibazo cy'ishyirahamwe ni ikibazo kimaze kumenyekana ku nzego zose, ndetse no ku rwego rukuru. Muribuka yuko n'umushikiranganji bwa mbere yari yatugendeye mu kwa cumi na rimwe umwaka uranyuye, araduhaye n'intumbero twakurikiza. Hari n'ibyuga byinshi tubanze iminsi dukoresha nk'ama audite externe, ama inspection, ama audite interne bijanye mu ntumbero zo kurangira ngene ibibazo byogabanuka.
Ubushikiranganji bujejwe kumenyesha amakuru ari nabwo UNATEL rikukira bumenyesha ko bwatanze intumbero akatari gake kugira ngo ibibazo bivugwa muri iryo shyirahamwe bikemuke. Umushikiranganji Marie Chantal Nijimbere yabivuze kuri uyu wa kabiri aho yariko harashikiriza iby'ubushikiranganji arongoye bwaranguye mu mezi atandatu aheze.
Aha tukaba twovuga nk'ingendo zakozwe mu bisata bya posita na UNATEL. Abarongoye ubushikiranganji baragirana amanama n'abagize imigwi itandukanye y'abakozi bo muri ayo mashyirahamwe. Abayarongoye abaserukira abakozi mu mashyirahamwe yabo hamwe n'abarongoye ibisata muri ayo mashyirahamwe ya posita na UNATEL. Turumva na cyane cyane ibibazo bafise, haranahanahanwa ivyumviro tukungene ibyo bibazo byotoregwa inyishu mu ntumbero yo gutsimbataza intwaro ibereye. Haraheze haratangwa n'intumbero y'ingene ibikorwa byobandanya bikorwa, amafaranga y'abenegihugu agakingirwa.
UNATEL niryo shyirahamwe rimwe ryonyine rya leta rijejwe igisata co gutumanatumanako amakuru. Umukuru w'igihugu mu kwezi guheze wewe yari yagabishije abatwara iryo shyirahamwe mu nama yahuje abakozi ba leta n'amasendika ko UNATEL rivugwamo ubunyonyezi n'isezagwa ry'amatungo ya leta arenga imiliyaridi amajana atanu y'amarundi yarishize hamwe na Regideso ritanga amatara n'amazi.
Ikiko dufise n'igipema dufise ubutaha tubujizwe n'ikikuruta ekonete tubujizwe n'ikikuruta UNATEL kubera ntatuba tenera ngo babagizanye amahera tubye twigire ahetse umwaka ngo tubusagaye ngo tuyagabure gute ngo duhe CNMA conseil d'administration ngo natwe duce twihangaye Regideso yari iyo kuvuga iti twinjije amahera duce duha muyagagura n'amazi abenegihugu batari bafise, niyo ideoloji. Mugabo bacabona ko ari rwabo abenegihugu bakeneye gushikaho kugira ngo bagere ku ntego ntange biturire.
UNATEL ryavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo irindwi n'icyenda ririmo abakozi barenga igihumbi. Gushika mu myaka y'ibihumbi bibiri ryari rihari ryonyine atabigenga barashira imitaye muri icyo gisata. Umukuru w'igihugu atangazwa n'ingene ridatera imbere ngo rirengane n'abikorere twabo kandi leta irishyiramo uburyo burengeye ubw'abigenga. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku Ijwi ry'Amerika.